bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nini Nahazwe. Ingingo nkurunkuru rero ziyagize: Banki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeye gufasha u Burundi mu bisata bitandukanye.
Yeretse waserukira iyo Banki ya Afrika ijejwe iterambere intumbero ya Leta, na cyane cyane imigambi mikuru mikuru, ari naho bifuza ko iyo banki yabandanya ifasha, akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi butunganya umwimbu.
Uyu ni Moyize Nkurunziza, umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere mu Burundi, adondagura bimwe mu byo u Burundi bwifuza ko iyo banki yoshimikira ko mu kubufasha. Bamwe mu bagize inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya bariyamiriza ifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina, bavuga ko ridakurikije amategeko. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump rwatanguye kuburanishwa mu mizi. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mu bihe hagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze amakuru tubafitiye agezwe hirya nino ku isi. Turayahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abategetsi b'ico gihugu bemeje ko umuntu agira kabiri yapfuye ahitanywe n'ikiza ca Ebola mu buseruko bwa Kongo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Uwo mupfasoni w'imyaka 60 yitabye Imana ku munsi wa gatatu mu karere k'ubuzima ka Biena, nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu karere ka Kivu yo mu buraruko Nzanzu Sialita. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bari bemeje uwundi mupfasoni afise Ebola ku munsi w'Imana yaraje ava mu mihana yo mu karere ka Biena yasandabiye mu karere ka Butembo. Longs Mabanga aserukira buramatari w'intara ya Kivu yo mu buraruko mu karere ka Biena yatangaje ko kuba abo bapfasoni babiri basanganywe Ebola byatumye abantu batekegwa n'ubwoba bwinshi cyane. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Kivu yo mu buraruko yatangaje ko abantu baba mu karere ka Biena bakoze ku kiziga cy'umufasoni agira kabiri yahitanywe na Ebola imbere y'uko gishingurwa. Ivyo bikaba byongereza ubwoba ko ico kiza gishobora kuba carakwiragiye mu karere. Mu gihe inkomoko y'ukwandura ico kiza kuri aba bapfasoni babiri itaramenyekana, umufasoni wa mbere yapfuye yari umutambukanyi w'umugabo yarokotse kuri ico kiza, nk'uko byatangajwe na Leta ku munsi w'Imana.
Fidel Niyongabo urakenuye ku mugabane wa Asia, naho ubuhindi bwihanangirije ibigo by'imbuga ngurukana bumenyi busaba ko vyokurikiza ico vyita amategeko y'ico gihugu bitagenze uko, naho bigahura n'ibindi bibazo. Ico gihugu gikomeje gusaba urubuga Twitter guhagarika imbuga z'abantu baharugwa mu majana. Geoffrey Mutagoma harakomeza nino nkuru.
Ministri w'itangazamakuru n'ikoranabuhanga mu Buhinde Ravi Shankar Prasad yabwiye Inteko Ishinga Amategeko y'Ubuhinde kuri uyu wa kane ko imbuga nkoranyambaga nizikoreshwa nabi zikwiza ibihuha, Leta y'icyo gihugu izagira ikikora. Yavuze ko Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube na LinkedIn bifite ubwisanzure bwo gukora ubucuruzi mu Buhinde, ariko ko bigomba kubahiriza itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Ministri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yari yabwiye ikigo cya Twitter guhagarika imbuga z'abantu babarirwa mu magana banyuzaho ibyo yise amagambo ashotora nakwiza ibihuha ku myigaragambyo y'abahinzi yateje imvururu tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere. Ubuhinde bwarakajwe n'uko Twitter itigeze yubahiriza ubwo busabe ngo ifunge imbuga z'abo bantu. Nubwo hari zimwe yahagaritse, ntabwo yazifunze zose. Mu kiganiro ministri ushinzwe ikoranabuhanga mu Buhinde yagiranye n'abayobozi ba Twitter, yavuze ko mu kuzarira no kubahiriza igice amategeko bari basabye ko yubahirizwa, icyo kigo cyatengushye cyane Leta y'Ubuhinde. Yavuze ko ayo mategeko adahinduka kandi agomba kubahirizwa uko yakabaye. Ikigo Twitter cyo cyari cyavuze ko mu rwego rwo kubahiriza amahame y'ubwisanzure mu kutaniganwa ijambo kitigeze gikora ku mbuga z'ibigo by'amakuru, abanyamakuru bwabo, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki.
Turaguma ku mugabane wa Aziya aho umuyobozi mukuru w'umurwujeje gutegura inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gisagara cha Tokyo mu Buyapani ariwe Yoshiro Mori binugwanugwa ko ashobora gutanga imihoho nyuma y'imvugo yiwe itiyoza igitsina gore. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ibyo Yoshiro Mori yatangaje byarashikiye itangazamakuru itororokanizo ry'amakuru y'u Buyapani Kyodo naye andi mashira hamwe jeje gutangazamakuru yasubiyemo uno munsi kwa kane. Abashikirije ayo makuru batashatse kumenyekana ko Yoshiro Mori azotanga imihoho ku munsi wa gatanu nyuma yuko asanze adashobora kureka ngo ingurikizi z'ibyo yatangaje zibandanye. Yoshiro Mori yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Buyapani yaratangaje mu nama yabaye ku itariki ya gatatu y'uko kwezi kwa kabiri yabagize urwego rujejwe gukwirikirana imirimo y'umugwi ujejwe gutegura inkino mpuzamakungu za Olympic zari zitegekanijwe kuba mu mwaka urangiye w'2020 mu gisagara cya Tokyo. Kw'inama z'ubwo rwego zirimwo abapasoni benshi zifata igihe kirekire kubera igihe umwe muri bo adugije urutoke kugira avuge abandi bashobora guca biyumvira ko nabo nyene bakeneye kuvuga. Mori afise imyaka 83 muri iki gihe yarisubiye ko ku vyo yatangaje arasaba imbabazi bukeye bwaho yamara aravuga ko atazotanga imihoho. Ikinyamakuru cyo mu Buyapani cyarashoboye kuronka ivyo yatangaje bikaba vyatumye haba impari ku mugaragaro mu Buyapani ku buringanire bw'ibitsina.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Mu gisata c'amagara y'abantu ibihugu vyo muri Afrika bitaratandukirwa n'ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwandukira kandi bukaze cane bwibonekeje ubwa mbere na mbere muri Afrika y'Epfo biracasabwa gukoresha incanco za AstraZeneca ziruka guhagarikwa muri Afrika y'Epfo. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara co mu karere ka Afrika Africa CDC cyatangaje no musi kwa kane ko ibihugu byo muri Afrika bitaratogwamwo ubwoko bw'uwo mugera byotegerezwa kubandanya gukoresha inshandago zakozwe na societe AstraZeneca. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryo risaba ko izo nshandago zokoreshwa no mu bihugu ahubwo bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bumaze kwigaragazamwo. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma y'uko igihugu cha Afrika y'Epfo gitangaje ko kitazokoresha inshandago za AstraZeneca kubera ko itohozwa ryakozwe rivuga ko izo nshandago zidakingira abantu ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwadutse ubwa mbere muri Afrika y'Epfo. Umuyobozi w'ikigo Africa CDC John Nkengasong avuga ko ibihugu indwi kuri 54 vyo muri Afrika ari vyo bimaze gutangaza ko umugera wo mu bwoko bushasha bwa COVID-19 wiyadukije ubwa mbere muri Afrika y'Epfo wamaze gukwiragira. Yamara ivyo bihugu ntibirarengegwa n'uwo mugera umuntu aretse Afrika y'Epfo. Ivyo bihugu ni Botswana, Amazinga ya Comore, Ghana, Kenya, Mozambique na Zambia. Ibiharuro bimaze kwemezwa vya abantu bamaze guhitanwa n'ikiza cha COVID-19 96. Ishirahamwe OMS rimenyesha ko ivyo bitegiri bizorenga 100,000 mu ndwiza.
Leta ya Cambodia yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare yagirana n'Ubushinwa kuva mu kwezi kuza kwa gatatu. Geoffrey Mutagoma arabandanya nino nkuru.
Cambodia iravuga ko ishaka kugabanya amafaranga yatangaga muri iki gihe gikomeye cy'icyorezo cya virusi ya corona. Gusa harabavuga ko yabikoreye kwirinda kurakaza ubutegetsi bushya bwa Amerika. Ministri w'ingabo muri Cambodia, Thia Ban, yabwiye radio ya ze yigenga ku imyitozo ngarukamwaka ya kane yahawe izina rya Dragon Rouge itakibaye kubera imyuzure yabaye muri icyo gihugu umwaka ushize izahaza ibikorwa remezo byayo n'amasoko yaturukagamo ibiribwa. Ubusanzwe iyi myitozo ihurirwamo n'abasirikare bagera ku 300,000 baturutse muri Cambodia n'Ubushinwa. Iyo uyu mwaka yari iteganijwe tariki ya 13 kugeza tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu. Hari hateganijwemo ibikorwa byo kumasha hakoreshejwe imbunda zisanzwe, ibibunda bya rutura n'ibimodoka bya gisirikare byifashishwa mu isibaniro ryaho rwakomeye. Yagombaga kuzabera mu ishuri ryigisha ibya gisirikare riri mu ntara ya Kampot mu karere ka Chomkiri. Mu myaka ishize uko Uburayi na Amerika byanengaga Cambodia kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, niko umubano wayo n'Ubushinwa warushijeho kuba mwiza. Ubushinwa bwasezeranije Cambodia kwiha inkingo zigera kuri 1,000,000 zo mu bwoko bwa Sinopharm, icyo gihugu gikoresha mu gukingira COVID-19. Kuva mu kwa mbere umwaka ushize, abantu 476 gusa nibo bamaze kurwara COVID-19 muri Cambodia.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yagezweho hirya nino ku isi tuyasozerere muri Myanmar, aho umutegetsi mukuru w'abasirikare bagize coup d'etat yasavye ko imyerekano ihagarara ni mu gihe amakungu avuga ko agiye gufatira ibihano ico gihugu. Fidel Niyongabo aragarutse.
Umutegetsi mushasha wabagize kudeta yasavye abakozi ba leta gusubira ku kazi kandi ko abanyagihugu bahagarika gukorana ari benshi kugira ngo irakwiragize umugera wa COVID-19 ni mu gihe almusugiri wa gatandatu w'imyerekano yakwiragiye mu gihugu cyose kwiyamiriza kudeta. Leta ya Perezida wa Amerika Joe Biden yafatiye ibihano abasirikare bakuru bagize iyo kudeta. Perezida Biden yatangaje urutonde rw'abafatiwe ibihano ku munsi wa gatatu. Yamenyesheje ko azobafatira izindi ngingo hamwe n'imiryango yabo. Niyo ntambwe ya mbere iboneka leta ya Amerika ifashe kuva Joe Biden asavye abo basirikare bakuru kugarukana demokrasi mu gihugu no kurekura umutegetsi w'umusivile bataye mu mvuta. Ubwongereza nabwo nyene bwamenyesheje ko buriko buriyumvira ingingo bwofata zigenewe guhana abasirikare bakuru bagize iyo kudeta muri Myanmar. Kudeta n'ipfungwa ry'umutegetsi yavuye mu matora Aung San Suu Kyi hamwe n'abandi bategetsi byatumye haba imyiyerekano ikomeye itari bwabe kuva mu mwaka w'2007. Abari mu myiyerekano bakoranye mu bice bitandukanye by'igihugu no munsi kuwa kane.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose yagezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM zitandukanye ku batwumva muri mu Rwanda. Ahandi mushobora kudukurikira ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigashi. Nongere ndabahe ikaze. Banki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeye gufasha igihugu cy'u Burundi mu bisata byo kubaka amabarabara, gukwiragiza umuyagankuba hagati mu gihugu no guteza imbere uburimyi mu ntara z'uburaruko zirimo Ngozi, Kirundo na Muyinga. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonguru.
Banki ya Afrika ijejwe iterambere, Banque Africaine de Développement, yemeza ko itazokwigira heba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Ndoye Daniel aserukiriye iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane. Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikora ibikuru igiye kwitaho kurusha ibindi.
Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs.
Ati twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara. Ayandi turiko turayasubiramwo. Ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramwo na kaburimbo. Igisata cyo gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramwo. No kugwiza canke kubaka ingomero zawo. Twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba. Mu burimye naho ubu dufise imigambi ikomeye tugiye gufasha abarimyi mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara. Twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashirahamwe yo kwiteza imbere haboneka ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi haba muri ico gisata c'uburimyi canke kubandanya kubaka amabarabara. Amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga $150,000,000 y'amadolari ya Amerika azokoreshwa mu migambi igera ku 19. Ayarenga $2,000,000 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere yitwa Aide au Développement Durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi, ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe yeretse Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere aho yoshira inguvu mu guteza imbere igihugu. Moyize Nkurunziza na muvugizi w'umushikiranganji wa mbere
yeretse wasarukira iyo banki ya Afrika ijejwe iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru mikuru leta y'u Burundi yashyize imbere, ari naho bipfuza ko iyo banki yabandanya ifasha akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi botunganya umwimbu binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera. Yasabye kandi iyo banki ko yo ingene ifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu byerekeye ubushakashatsi mu by'uburimyi. Aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo hamwe nibarabara nimero 3 rumonge gitaza aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha kwagwaruka kugira ngo bushobore gushikira imitahe izo bafasha kwiteza imbere
kuva mu mwaka w'2015 amashira matari make mpoza makungu n'ibihugu bya buraya byarafatiye bihano Burundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa umushikiranganje wa mbere arashimira ibanki BAD ko itabaye nk'abandi
nyakubaha umushikiranganje wa mbere yashimye cyane ingene iyo banke idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi yashimye kandi ko iyo banke itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze aho muzi yuko ayandi mashirahamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo u Burundi guhera mu mwaka w'2015
Ibanki ya Afrika ijeje iterambere izokora iyo migambi mu kiringo cy'imyaka 5 igice cya mbere cyatanguye kuva mu mwaka w'2019 iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'2016 1968 Pierre Clavier Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka dusubire gatonya mu gihugu cy'u Rwanda abavukanye b'umwanditsi yitwa Innocent Bahati Musa bamutabariza mu nzego zibishinzwe ngo zibafashe kumenya irengero ryiwe bavuga ko uyu mwanditsi yaburiwe irengero ku mugoroba wo kwa Mungu uheze aho yari yagiye mu kazi kiwe ka misi yose mu karere ka Nyanza mu majepfo y'u Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye ino nkuru
Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa ijwi rya Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mugi wa Nyanza nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo Zirumaga avuga ko yahise amanuka Inyanza gushakisha umuvandimwe ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye
ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegereza ku itariki 9 hari nibwo nagiye Inyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe ukurikira urumva byatangiye kuntera impungenge gukurikirana uko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza birangira mbuze irengero rye bariko mbyita niko kuvugarekana yambaza ubuyobozi bumfashe mbabwira ikibazo ukuntu kimeze banyizeza yuko bagiye kumfasha negereye ubuyobozi bwa RIB bwa Nyanza ndagenda bansaba yuko nandika iyo case ndayandika nuko nyine byagenze ngiranyije n'amakuru nimaze kugira ubwo ngubwo bambwire yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha
Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane kumwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19 yari yatangarije radio ijwi rya Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19 mbere gatari ku Musizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19 ni igisigo yisuga andiko rwa bene gakara ahavugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitaga kwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo
sinkwinkinga ndagusaba mwugurure mukotane mukore mubikore kandi nzira ikigendwa kuri nigenda no munote mwayikingira mwagwa muzo nibyo murakingirije turukibwera ejo izazifa mu Burundi dore ntitwugarira kimwe ugurura ugururire cy'abantu bahije gakarakara kamama
umusizi Rumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge
ibyo ari byo byose wundi umuntu uvutse ku gihugu wese abari umusaruro kandi nanone nkatwe sizi yari umuntu mbize nk'umubyeyi yari umuntu udutoza kuganira umuntu udutoza kuvuga yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira ni igihombo kuri twebwe kandi si igihombo kuri twe gusa ni igihombo ku banyarwanda ni igihombo ku isi muri rusange ibyo byo kubitekereza ko yanabura byo ntibikabe ahubwo nifuza yuko wenda bikunze kumugani badufashe namwe mukomeze wenda mubufashe kugira ngo nibiri bigire kure bishoboka
ijwi rya Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo ariko ntiyitabye umuvugizi w'urwego RIB ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje hari bari wifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu gatolika mu Rwanda iyo bari wa mapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi gatolika mu Rwanda ifite umutwe ugira iti turatabariza kiliziya gatolika mu Rwanda Muri yo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje icyorezo zirenganya abanyarwanda Kiliziya Gatolika ikaruci karumira. Bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera n'isaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi yo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abo ni Apotre Mutabazi, umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza ahandi. Abo ni Apotre Mutabazi, umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damange rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Nosaba Hati Musa waburi wirengero. Kwahamagaye Musenyeri Philippe Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika mu Rwanda, dukeneye kumenya niba barabonye ibaruwa y'abageni ariko ntibyadukundiye. Umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Nosa utashatse kumenyekana yatutangarije ko kubizina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa gatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu, hari mu gikorwa cyo kumurika kuko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngarukagihe ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Nibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mwibaruwa ndende ifunguye Bwana Christopher Kayumba, umushakashatsi cyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda, yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibihe bya COVID-19. Uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda nk'igica rubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses biriho, akavuga ko ababihakana barimo ministri w'ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri kw'ibiriho birinda ingaruka byabagiraho. Abagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Bamwe mu bagize inama nshinga amateka y'umuryango umwe bwa Buraya bariyamiriza ifatwa n'ipfungwa rya Paul Rusesabagina, bavuga ko ridakurikije amategeko mu ngingo yagiye ahabona kuwa kabiri w'inondwi. Bamwe mu bagize iyo nama nshinga amateka y'umuryango umwe bwa Buraya basavye ko Paul Rusesabagina arekurwa. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yasomye biri muri iyo ngingo y'abashinga amateka adutegurira inkuru ikurikira.
Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda uratangira ugaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo iy'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch itunga gatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza abo rifata nk'intambamyi za guverinoma. Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Muzindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7. Uko kwibasira iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo nko kubagenza binyuze mu bikorwa by'ubutasi bwifashishije murandasi cyangwa se interineti. Harimo kandi kwibasira no gutera ubwoba abagize imiryango yabo imbere mu gihugu, kubakorera iyicarubozo hagamijwe kubakuramo amakuru yewe no kubica. Abo badepite bati dushingiye ku kuba Rusesabagina ubwo yari umuyobozi wa Hotel de Mille Collines Kigali mu gihe cya Jenoside yararokoye abagera ku 268 mu Batutsi n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bahigwaga ngo bicwe, akaza no kubiherwa igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush. Uwo mushinga w'umwanzuro ushingiye kandi ku kuba nyuma yo kugerageza kumwica mu 1996 yarahunze akaza guhabwa ubuhunzi n'igihugu cy'Ububiligi mbere y'uko ahabwa ubwenegihugu bwabwo, bimugira umuturage w'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse no kuba ari umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bati kandi dushingiye ku buryo ubwe yivugiye ko ingendo ze zose zagenzurwaga n'abakorera ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'uko Leta y'u Rwanda yamuteye ubwoba nyuma yo kunenga uburyo bw'imitegekere bw'igitugu bwa Perezida Kagame, tugendeye no ku buryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8 mu 2020 Paul Rusesabagina yaravanywe i Dubai akajyanwa i Kigali ku gahato mu buryo butazwi, akaza kugaragazwa ku biro by'urwego rushinzwe ubugenzacyaha kuwa 31 y'uko kwezi, nyamara mu gihe uburyo bwo gufata no kohereza mu kindi gihugu gukurikiranwa bicyaha bugomba gukorwa binyuze mu nzira zabugenewe kandi bigakorerwa mu rukiko rudafite aho rubogamiye. Dushingiye ku kuba Rusesabagina ubafungiye mu Rwanda akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, akaba yari mu burenganzira ku bwunganizi yihitiyemo ndetse inyandiko zose zimufasha gutegura urubanza zikaba zarafatiriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu 2020 bikozwe n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere dushingiye ku kuba umuryango uhangayikishijwe n'ubuzima bwe butameze neza kuko yigeze kurwara kanseri kandi akaba afite ubundi burwayi bumusaba gufata imiti yabugenewe nyamara imiti umuryango wamwoherereje binyuze muri ambasade y'Ububiligi ikaba itaramugejejweho ahubwo akaba ahabwa imiti yandikiwe n'umuganga w'umunyarwanda atazi ibiyikubiyemo. Uwo mushinga w'umwanzuro kandi ushingiye ku kuba umukobwa Rusesa Bagina n'izindi nshuti ze bahozwa ku nkeke n'umuntu wita umucungagereza waho afungiye ubasaba gutanga amafaranga kugira ngo amutorokeshe. Icyambere ukagira uti turamagana twivuye inyuma ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesa Bagina ndetse tugasaba ko ahita arekurwa. Icya kabiri, Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi irahamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza ubushake mu iperereza ryigenga kandi riciye mu mucyo mu kugaragaza uburyo Paul Rusesa Bagina yafashwemo n'uko yagejejwe i Kigali. Icya gatatu, Inteko kandi irahamagarira abategetsi b'u Rwanda guha Rusesa Bagina uburenganzira bwo kuburanira mu ruhame iburanisha rigakorerwa mu rukiko rubifitiye ububasha rwigenga rutabogamye kandi rwubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Icya kane, Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi itewe impungenge n'ubuzima bwa Paul Rusesa Bagina ikabihamagarira Leta y'u Rwanda gukora ibishoboka akabona ubuvuzi buboneye kumureka agafata imiti yarasanzwe ahabwa ndetse Leta ikanareka ubuzima bwe bugakurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi nk'uko byasabwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ku itariki ya kane y'uku kwezi kwa kabiri. Muzidi ngingo zigera kureshesha tuzuye umushinga w'umwanzuro izi ntumwa za rubanda ruhuriye mu bihugu by'umuryango w'umwe bw'Iburayi ziributsamo ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwananiwe gukora amaperereza yigenga ku rupfu rutavugwaho rumwe rw'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu kasho ya polisi mu ntangiriro za 2020 zigasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amaperereza atabogamye ku birego byerekeye impfu z'abakekwaho ibyaha bicwa batagejejwe mu butabera izibera muri za kasho ndetse n'ishimutwa ababikurikiranweho bakagezwa mu butabera. Zikanasaba Leta y'u Rwanda kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ishimutwa ry'abantu cyo kimwe n'amasezerano ya Roma kugira ngo rube umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyo kimwe no kwemerera kanama karoni gashinzwe kurwanya icarubozo n'ibindi byaha bitesha agaciro ikiremwa muntu gusubukura uruzinduko rwako mu Rwanda. Mu mushinga w'umwanzuro bateguye aba badepite kandi barasaba umuryango w'umwe bw'Uburayi kugira icyo ukoze mu maguru mashya mu kugenzura niba inzira ziteganywa n'amategeko zarubahirijwe mu itabwa muri yombi rya Rusesa Bagina ndetse no kugenzura ko uburenganzira bwe bwubahirizwa mu nzego zose nk'umuturage w'uyu muryango. Bagasoza basaba perezida w'inteko kugeza ibikubiye mu mushinga w'uyu mwanzuro byose ku nama nkuru ndetse na komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi cyo kimwe no kubashinzwe ububanyi n'amahanga muri uyu muryango. Ibihugu binyamuryango byose, umunyamabanga mukuru wa Loni, inzego zirimo umuryango w'umwe bwa Afurika, uw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, abunganizi ba Paul Rusesa Bagina ndetse na perezida w'u Rwanda.
Temistocle Mutije matugushimire hakari no ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro byari bihagarikiwe na Edir Gwema byashizwe hamwe na Fatuma Dimasi Kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje Diane nahazwe turaza kwa turi kumwe makuru yo mu gitondo mukurindira mugire ijoro ryiza mubanye no mu vyanyu murarahajyana ahatajyana hacarara umwasi.